tubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mkijen chuti wa konzi mteza matuku vigani uzishu gya Amerika, lisamira na Washington DC mukirundi no mkinyagwanda, nonge andaba hikaze mkigani liwanyi munhara, ikigani liwanyi munhara chuno wa mbele kile meche lijomri studio ya chumino munani, kilongo enajwe diyan, ni nahazu.
Kuwela tuwa jusa angedu sei, gabana mhawa tuno mauza goku za kubasila wira, wana ndaba shikani ya hano kibaza kienzara, uvo kieni. Uwela ana hati lati, tulichirayo, uhabari yoni wabaye, hachambori chompata nichondeka.
Uyu ni umwe mu bavyeyi wo muri siti ya Gateri iri mu ntara ya Cibitoke mu Burundi aheruka guhunguka ava mu ikambi ya Rusenda yo iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo. Avuga ko inzara n'ubukene bibugarije biriko birabatuma bibaza impamvu bahungutse. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yaho mbanze ndabwire muri make ko Grace Mugabe, umutambukanyi wa Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe, yaraye atahutse mu gihugu cyo yavuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, aho yari amaze iminsi yagirizwa kuba yarakubaguye umwigeme akora umwuga w'ubuderi. Umushikiranganji yajeje imigenderanire ya Zimbabwe n'ayandi makungu yatangaje ko Grace Mugabe yaronkejwe kuri n'Imana impapuro zimuha uburenganzira bwo kudakurikiranwa n'ivyaha. Biraheza rero bimuha uburenganzira bwo kurengana imbibi za Afrika y'Epfo yari yarabujije kurengana. Gerinel, umushingwamanza akomeye akorera muri Afrika y'Epfo ari nawe yaburanira umwigeme yakubaguwe na Grace Mugabe, yatangaje ko ataco azoshikiriza ku mugaragaro urubanza rudatunganijwe rudatangujwe na Sentare. Yamara gushika ubu nta makuru aratangwa ku bijanye n'igihe ugo rubanza ruzoberako. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ategekanya gushira habona umugambi wa Amerika ifitiye igihugu cya Afghanistan mu ijambo aza gushikiriza ku mugoroba w'ukuri wa mbere. James Mattis, umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika, yavuze ko Donald Trump yafashe ingingo ku bijanye na Afghanistan, yamara nta byinshi yashikirije ku byerekeye izo ngingo nshasha. Mattis yavuze kandi ko uwo mugambi uterekeye Afghanistan gusa, yamara ko werekeye akarere kose kazi y'umanuko. Mwamenya ko igihugu cya Afghanistan kiri mu biganiro bikomeye vya leta irongowe na Perezida Trump, ni mu gihe Perezida Trump avuga ko intsinzi mico gihugu ishoboka cyane, mbere akavuga ko atumva igituma abasirikare ba Amerika bamaze imyaka ishwa kuri 17 muri ico gihugu. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika buvuga ko burindiriye ingingo ya nyuma ya Perezida Trump ijanye no kurungika abasirikare 400,000 ba Amerika bazoja kwiyongera ku basanzwe aho muri Afghanistan ntumbero gufasha kurondera amahoro. Abasirikare batatu baturuka mu gihugu cha Libani barishwe baguye mu gitero cakozwe n'abarwanyi ba leta ya Kiislamu kuno w'Imana ku nkengera za Siriya. Abasirikare bari modoka igihe baca ku gisasu cha mine nyuma y'umunsi umwe bavuye mu ntambara ikomeye yo gutuza umuhari wa Kiislamu. Abasirikare vyamenyekanye ko bahitanywe n'ico gisasu inyuma y'umunsi umwe gusa bakoze igitero ku barwanyi ba leta ya Kiislamu mu ntara ya Jurudu Ras Balbek na Jurudu Alka, intara ziri mu misozi ikikuje igihugu cha Siriya. Aha mukamenya kandi ko igisirikare cha Siriya kiri kumwe n'abarwanyi b'umuhari Hezbollah basujije abarwanyi ba leta ya Kiislamu bari basanzwe bari ku nkengera za Siriya. Abagwanyi bakaba bari badigaruriye akarere kuva mu mwaka w'2014. Nagijuki Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda turabahaye ikazi muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ijuki Amerika ryabashikiriza kandi amakuru biciye mu mafoto canke udusanamu dutandukanye. Tumwe muri vyo mubisanga kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongirinda abahikaze imwe miryango 15 imaze guhunguka muri site ya Gateri yo muri commune Buganda intara ya Cibitoke ivuga kwitagira yicira na yimira kugukene ibayemwo yifise abana bari mu mashuri rafise namakenga ndetse ko itazoro mu buryo bwo kurungika abana ku ishuri ni mu gihe umwaka w'ishuri buca utangura mu Burundi ivyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu mu kuri commune ya Cibitoke ya Buganda mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Imwe mu miryango yo muri site Gateri muri commune Buganda yahungutse iva mu ikambi yo mu Rusenda mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko yashikiye mu bukene bwinshi ivyo ibivuga igereranije nubwo yari bayemwo iyo yari yarahungiye Minani Ana Maria amaze amezi atatu ahungutse n'abana biwe batanu avuga ko atagira icyepfo cya ruguru kuko baguma bamusaba gusubira mu buhungiro
ubuzima buzimbye barimo ariko bararonka isabune bararonka icyo bafungura mu bisanzwe baravugwa kandi bararonka impuzu kandi bari bicaye batujije ariko abana ndabagiriye inama dutahe twari tuzi ko mu Burundi na mahoro n'ubu n'amahoro ariko inzara kubera twari dusanzwe dusega abana nk'abatunga mu buryo bwo kuza kubasabira abana ndabashikanira hano ikibazo cy'inzara ubukene rero barantatira ati turekerayo ubaha bariyo ntibabaye nkaca muri icyo mfata nico ndeka
Aba banyagihugu bavuga ko babwiwe ko umutekano ari wose mu gihugu ari nayo mvo yo guhunguka kwabo kuko bavuga ko bari bahunze umutekano muke watanguye kwibonekeza mu myaka ibiri heze bavuga ko umutekano muke atari w'amasasu gusa kuko bageramiwe n'ubukene bw'ibifungurwa nta bwiza Julienne umwe muri abo asaba leta ko yobagarukira ko kugira nibasubire guhunga igihugu
nta ntambara y'urusasi hari intambara ihari ni inzara urabona uraye amayinga bira amayinga atatu ntacyo uhembuza abana uhitamo kugenda aho leta yagufasha nka dukeye ukagaburira abana none ubu rero turavuga ati reka nditwa tu Burundi bwiwacu inzara irashaka kuduhirika abana bakandagariyo mu gasenyi bagenda baruruturya tumerera duhaye kumerera kugira ngo barebe yuko baramira gatima twasensekaye n'inzara tukaba twatabaza leta ikatugarukira ko natwe kaduhereza utwo twahembuza abana ejo ntidute uburundi bwiwacu ngo twangare mu bindi bihugu
hambavu y'inzara bavuga ko n'indero y'abana bari mu mashure igiye kubagora ni mu gihe muri kino gihe ababyeyi bahaye begeranya amafaranga yo kugura ibikoresho by'abana batotangura ishure mu kwezi kwimirije
nk'ubu ndiko ndiyumviraho mbuca nkura amahera yo kwandikisha umwana ku ishuri ubu naho nohera uyu munsi ndiko ndiruka sinshobora kuronka amahera yo kwandikisha umwana ngo aje ku ishuri nta kintu dufise kizofasha umwana kuja ku ishuri kandi umwana tuzamujana ku ishuri yarayo busa nk'ubu abana bose ubu baratekereje barashenje baraburara bakabwirirwa nk'umwana amaze kuba ageze mu rwego imyaka 13 umukobwa 15 ntasabu une nta mavuta ntiyariye umwana cyatangira kukunanira haje mu buyaya afati barabaragende kumugarura rero urumuvyeyi ukakurusha ico mukuye kudufata mu mugongo kugira ngo tubone ko Burundi bufite amahoro n'urukundo abatashe nabasigaye katugarukira ko mukajya ico mugufashe
twibutse ko kubwo kubura amatongo yo kurimamwo ahanini abanyagihugu bo mu masite yabateshejwe izabo basanzwe babeshejweho no gucingero hamwe no gusega ubuzima bwo guhunga no guhunguka bwo muri kino gihe buza bwunyura ingorane basanzwemwo kubwivyo urongoye site Gateri niyo nkuru Ibrahim abonako bogarukigwako mukoronswa umutahe wo kuyungunganya
kwa hantu ho kurima habuze mudashoboye kuturonyera no turima mutume muraba ingene muduhereza ubundi buryo dufate nk'udufaranga kugira ngo umuntu wese yiyungunganye ashoboye gukotesha muri abo bafite amatongo cyangwa ashoboye kudandaza akore mugabo abe afise icarimo arakora tutaguma ngaha twicaye kandi bazi ko turi abantu twahunguze tudafite iyo tuva niyo tuje
Indongozi za komine Buganda zivuga ko ziriko ziritegurira kwakira indi migwi y'abantu bahunguka. Tukibutsa kandi ko imigwi y'abantu ibandanya guhunguka iciye ku mbibe zitandukanye z'igihugu mu ntara ya Cibitoke iri mu burengero bw'igihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze. Tuve ngaho mu ntara ya Cibitoke, dukubitire gatonya mu ntara ya Makamba, aho havugwa amashamwe akingira ibidukikije mu ntara ya Makamba atera kamo leta y'u Burundi gufata mu minwe ikibazo cyo gukingira ibinyabuzima biba mu mashamba cimeza ya komune Vugizo. Ayo mashahamwe abivuga afatiye ku kageso k'abanyagihugu bamaze iminsi bahiga inkende kugira ngo bazifungure ku mvu z'inzara canke bakazikora ko insato zazo. Umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda yaciye ijya nino ino nkuru.
Ushitse mu ishamba cimeza ryo ku musozi Rukambasi ku mutumba wa Kagege, nta womenya ko higeze kuba ibinyabuzima by'inkende. Hagati ya rino shamba cimeza hari utuyira twinshi tunyuragiranwa, biboneka ko ducamo abantu baje muri rino shamba. Abagegereye bemeza ko ari abahigi b'inkende. Abazi rino shamba cimeza twaganiriye bavuga ko kera byarimo inkende byaguma zinyuragiranwa, ariko ubu umunsi uhera batazibonye. Ku bw'abo banyagihugu biboneka ko ziriko zirazimangana uko iminsi ihera. Aba ni bamwe mu bo dusanze iruhande yaryo bemera ko bazihiga ku mvo z'ubukene.
Kugira umuntu ajye inkende iminsi gihe ni ubukene, inzara nyinshi yateye abayakazi inkende kera hatwaye. Niyo mpamvu nicyo gituma umuntu kera ingeza ariho ntanda ari hari ntashaka kwirirwa ubusa, kuko urashaka kwirirwa ubusa umunsi wose. Mbo yibonye ntashaka kuyirya yifashe urayirya. Ubuzima buragoye sinka kera. Ubuzima bw'ubu kugira uronke n'igihombo ushaka kurya uriruka bita makironko. Nicyo gituma rero ushobora kurondera kugerageza ikintu cyose ushobora kuronka icyunyura. Utishoboye niba ushobora kugira nk'ibintu, ubu wishoboye ntashaka kuyirya. Uragerageza kuyihisha kugira ntihagire n'umwe kubona. Ngitwe amahigwe kuronka iyo nkende umuryango urabaho neza.
Umuntu ashaka kuyigurisha kubwaye yisumemwo tudufashe umuryango yuko nyine nk'intunga noho na mitende ubiguriye umuntu apani wahitse cewe mpandaye gushimira 50 kubera ubunyi nzaje harimo nyine mu Burundi yashaka gusaidi ya mu minsi 2-3 bisinda kwiba cyane. Umva wiyivye arabaca bakugira nabi cyangwa ugapfungwa ukagira iki mugabo ngo bagushe yankende ntubucivye buri ngatamo ntabone nkwirikize ni batafata kibazo nyabiri.
Hari n'uyundi muce w'abanyagihugu wiyemerera ko nyabuna izo nkende bazihiga bazishaka ko cyane cyane insato zazo. Abo banyagihugu bakemeza ko bazikuramwo imiti imwimwe ivura indwara zikomotse ku burozi bw'ibintazi nk'ubusazi bwo mu mutwe. Uyu munyagihugu avuga ko atarota hagarika uruhigi rw'inkende.
Uruhigi rw'inkende ni wa mwuga nyene abasoko kuru nyene bavuga yuko baturaze tubona yuko mwuga nyene uzoduteza imbere nyene wo guhiga mu kibano. Aha nyene turahiga n'abanyi bagahiga, urumva nta kuntu wokwaruka nyene n'umwana muri kino gihe ngo ureke kugira guhiga nyene. Nawe ubona n'abasoko kuru bose ari byo baturaze ziheze. Hari n'ibindi bikoko kuri jewe ntacyo nabona. Natwe twakuze tubona abasoko kuru aribo bazihiga gushikana n'ubu kabisa uhuza bw'abahigi. Sinzi uko leta nyine babishobora nyine ikaduhuza. Sinzi
uko ibintu biri. Ivyo binyabuzima by'inkende bishobora kuzo zimangana mu gihe atacokogwa kugira ngo abanyagihugu batahuzwe ko bategerezwa kubana navyo batavyikoze ko, nkuko bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe yitaho gukingira ibidukikije bavuga. Aha David Ninteretse arongoye Root and Shoot Burundi gishinze gukingira ibidukikije atanga umuco ugikenewe gukogwa.
Ha muri komine Vugizo zidakingiwe zo zidashobora guhera kubera bamaze kuzirya burya kare nk'umukiya cy'inyanza rakise nk'iyi ha muri Vugizo urabona ahantu mwarabwiye nk'inti nkene nk'ubu hasigaye nkene nkeyi zaragabanutse kurugero runini. Ubu rero inkende zaragabanutse rwose ikenewe no guhimiza bene igihugu. Hama tukaraba yuko imigenderanire bakaruha inyigisho ibibazo bazo zimara zose batangure kujya tujyana twebwe abantu ku bantu canke tuzimaze naho niko n'abanyagihugu batiza kumye yuko nk'umugiye nk'ubu bamukira rugendo rugendo zohora ari benshi mu Burundi ikizo yinjiza amahera menshi y'agaciro. Ikibazo kuruha amahera y'agaciro urumva natwe n'abacuko turabyara batushabaho neza kubera amahera y'agaciro afasha igihugu ibintu byinshi tutogerageza tusamara cyangwa igira umuntu asamara kuri ibyo bikoko umugabo rero ugifikisha umunyagihugu yakaba ni 10,000 cyangwa bingahe ashabana kumenga n'ibintu byo gushyira no hanyuma ashobora gutakaza ikiwe ngo aje muri ibyo bintu
uretse ibinyabuzima bigizwe n'inkende bibangamiwe hariho n'imafu zishanguye kwicwa zikaribwa n'abanyagihugu amakuru dukura muri ako karere kavugizo akemeza ko haheze amezi atatu imafu imwe iriwe n'abanyagihugu yishwe n'abantu bataramenyekana imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara yavugwa makambi cyahere mu gihugu cya Congo tubabwira ikibazo zazimye mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo reka hatubwire byinshi kuri ino nkuru
Gereza nkuru ya Uvira ifungiyemo abakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura bamwe mu bari bafungiye muri gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu Rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri gereza kuko bugarijwe n'inzara kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri teritwari ya Uvira na Fizi ariko bakaba babashinjira kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka Fizi na Uvira hari inyeshamba z'abarundi za Forebu n'iza FNL iyobowe na Aloyse nzabampema
kuri prison centrali buvira twari tubayeyo nabi cyane nta bintu byinjya bihari leta ntabwo ibagaburira nibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayo aho zijya murezi sagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi mukabijya iminsi ine mu kwezi iyindi minsi yose abafite imiryango nibo bagira gute nibo bafise ababagerako abarundi bafungiye mu ibuvira na barundi babayeho nabi cyane kuko bagiye ibikoko banwaye ibintu bagiye bishishwa by'ibijumbu bajya bafise imiryango babagemurira babagemurira inyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma bajya rero babarundi batagira ikibagerako bagatora bya bishishwa by'inyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya
ikindi kibazo gikomeye cyugarije imiryango yo mu nkambi yo mu Rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'ibuvira nuko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiye we ibuvira ibi bikaba bitangazwa na nahishakiye Emerine umubyeyi ufite umugabo umaze igihe kigera ku mwaka afungiwe ibuvira
ingiye ne ndaronda nk'utunduke yabona ko bigoye nk'ubona hori yana dude ngira mu 16 byo kugenda ni hataje ndonda namba ari nk'ibiro nka 10 by'ubufu ntamusira n'utubwo dukiye nakabara rifasisi ukonyera
kugira ngo winjire utanga amafaranga
kugira ngo winjire uratanga 5,000 abantu bagusoperinge unyene kugira ngo gusa kadi zenyine ntandi mahere subira gutanga nayo ho utegene na yasimba wowe na yatanga ukora ku muryango wose utsako bagusaba amahera kandi umuryango uciye ko bagusaba amahera
uyu mugabo warumaze igihe cy'amezi 6 afungiwe muri gereza y'ibuvira wagirwa amahirwe yo kurekugwa asaba amashyiramwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko yahaguruka akavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Congo
abantu rero benshi cyane gose bafungiwe muri santarari bafunzwe bariko barazira karengane bariko bararengana niwo twafatiwe hamwe kiretse nawe yaravuye kugura gatoki bamufatanye asigaye muri santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako icyo nsaba abajejwe agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'impunzi ndasabye vraiment ko bobagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako ntibagira ikibavugira ntabusa ntibasamba amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri Pirizo.
Ngaruke Prince ni umuvuga butumwa muri gereza y'Ubuvira, akaba n'umukorera bushake mu kuvuganira abanyururu. Aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa n'abamwe muri abo banyururu yagiye avuganira.
Hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku Kirungo, avuye kuramukanya wabo mu Burundi, azamuse ajya kukomeza imirimo yiwe ruguru ku Ndondo iriya mu Bijumbu. Hanyuma ashyitse ku musozi ahura n'abantu ba
inzego zishinzwe umutekano,
noneho bamusaba ibyangombwa. Avuga ibyangombwa ko bifite, ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi kumva ntibumvikanye mu rurimi. Ati nkisobanura, barambwira ngo tumanuke tuzibuvira. Baramumanukana bamugeza hani Uvira. Bashyitse Uvira aragenda kuri Birode, ati nagize iminsi mikeya iza kwisanga kandi muri prison.
Nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'Abarundi bafungiwe muri gereza y'Ubuvira, bitewe n'uko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'Ubuvira bwirinze kugira ikintu icyo ari cyo cyose budutangariza ku bijyanye n'abafungwa. Ariko perezida wa Societe Civile, akaba ari nawe uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri teritwari y'Ubuvira, Bwana Majari wa Kenazi, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, asobanura yuko gereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 150, ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri 600. Bwana Majari wa Kanazi avuga ko leta nta biribwa iri gutanga muri gereza, kwa ahubwo ari amatorero n'amashyirahamwe atandukanye arimo Seyiseri na Karitasi ari agenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe. Ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi, abandi nabo barananutse kubera inzara. Aha akaba kangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'Ubuvira. Ndagatse ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Ibuvira mu ntara y'Amajyepfo.
Arakoze na Vedaste Ingabo. Indi nkuru yo mwikambi, bamwe mu muzo mwikambi ya Maka ya Mahama kuvaho baboneye ko kuguma bicaye muri iyo kambi barindiriye kugaburirwa atari vyiza, basigaye baja hanze guca ingero. Bakamenyesha rero yuko iyo ngendo bigiriye ubiri kwirabafasha kwisahiriza mu buzima bwabo butandukanye, baba rero ababahakazi, baba abo basanzwe bakorana ubwo buzi, bose barashima umwete w'Abarundi. Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
Turi neza na neza nko ku kilometero kimwe uvuye mu kambi ya Mahama, mu mirima ya kijambere y'ibitoke, amabungo n'amatunda. Iyo mirima ni y'umunyagihugu w'umunyarwanda, ariko abakozi benshi twasanze bagizwe n'impunzi ziba mu kambi ya Mahama. Umwe muri izo mpunzi yaganiriye na Radio Ijwi rya Amerika amenyesha ko ubukene ari bwo bwamutumye asohoka ikambi akajya kurondera ahasumba handi.
Icyatumye tuza gukorera amafaranga hano ni ubukene. Babona twebwe kenshi ibyo batugaburira nabyo ntabwo bimara ukwezi. Iyo rero udashakishije ngo ujye usohoke inkambi ntabwo wubaho. Ngo rero utereza kurondera uburyo usohoke inkambi, noneho ukaronka irasiyo itunga umwana.
Irasiyo koko ugiye kuraba iraboneka?
Iyo usohotse inkambi iraboneka, kuko twa dufaranga ukuye inyuma y'inkambi uragenda ukungunganya na tujya baba baguhaye, noneho nimba ari agatoki ugasoma agatoke, nimba ari umwumbati ukagura umwumbati, abana bakabaho.
Eka n'undi murundi wo muri iyo kambi ya Mahama akora muri iyo mirima amenyesha ko kuva aharonkeye akazi ubuzima bwahindutse cyane. Iyo akeneye kwikenura biramworohera kuko ahembwa buri ndwi, kandi abamuhaye akazi bakabatakirarane bamugirira.
Akamaro mpaze gukora ngaha, urabona nkatwe ikibazo dufite ngaho hakujya ku bintu bijyanye n'imibereho ya buri munsi mu by'ubuzima, cyane cyane turakunze kugorwa n'ikintu kijyanye n'imicanire. Burya umupfuko w'amakara iyo nkoze ngo zibiri umupfuko w'amakara nashyiraho ideni nk'izo umupfuko w'amakara nkawucana, bikandinda kugenda kwangiriza ibiti by'abaturage. Urumva nako n'akamaro, urumva ko ari akamaro katari gato. Cyangwa iyo bishyitse muri iriya minsi mwari amatarike yo y'igarama ryabuze, ndagenda ngahahira abantu ubugari. Urumva nako n'akamaro, ntagiye kurandura umwumbati w'umunyarwanda. Nk'ubu uyo twatinze nko gutega nk'amasabune, isabune yo gukaraba ntabwo ndayibura, hano ndaza nkakora isabune yo gukaraba.
Nambajimana Oreste ajejwe izo ndimo amenyesha ko bahisemwo guha akazi izo mpunzi zo mu kambi ya Mahama, kuko zabituye zibabwirayo zigowe. Inyuma yo kuziha ako kazi bakaba bashimishwa cyane n'ibikorwa zirangurira muri iyo mirima.
impamvu baje batugana bamaze kutugana batubwira bati ntago twakicara hari ahantu turi impunzi tuti ntago twadutegereza iriragarama baduha umuntu akine nakandi kantu ku ruhande cyangwa se akagira ikintu yakemura n'igihe iryo gramarishise niyo mpamvu baje batugana natwe turavuga tuti deka n'ubundi ubwo mwaje muje mutugana tugire ikintu twabafasha nk'impunzi mwe mwagira ubuzima bwiza buhoraho
mumaze igihe mukorana ibikorwa mukorana urabishima
ndabishima rwose ibikorwa dukorana n'abantu bakorana umwete bagakorana ingufu nta kubuza kubahagarara hejuru akazubahayo ugasanga bakarangije nta kibazo
agereranije izo mpunzi n'abandi babanyi ibiwe yahora hakazi Oreste Nambajimana amenyesha ko yabonye ubudasa bunini
uko nabagereranya hari n'abaturanye bo hafi hanga bushobora gusanga zirampunzi zibarusha ingufu zikabarusha umwete ugasanga nk'umuturanye wahakorera kujisho ariko nk'umuntu wahara w'impunzi mumenyeranye ugasanga uramuhakaza akagakora neza nta kibazo
akagana gusumbira abo mwamanye mwakuranye
cyane rwose nk'ubu bariho barahari rwose bashobora mbona guhaho n'urugero umuntu ahakaza nkavuga nti akazi muhara gakura neza
Nambajimana Oreste akaba yatumenyeshije ko akoresha abakozi bava mu mikambi ya Mahama bashika 200 buri munsi kundwa imwe bimbura ibiro 250 vy'amabungo n'ibiro 400 vy'amatunda ngomenya ko ikiro cy'amabungo nkuko yabitumenyeshije kirwa amafaranga 180 naye matunda ikiro kikagura 1200 amenyesha ko aravye amafaranga kura mu mwimbu n'igihumbi umukozi akorera ku munsi iyo akoze imbere n'inyuma y'umutaga yizeye ko bizonashika bakabadugiriza gashahara Desire Hatungimana Imahama Ijwi rya Amerika
akoze Desire Hatungimana ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala ishamigi ry'umuryango ishamigi ishiramwe mpuzamakungu ONU gitaho ku mpunzi RCR ku munsi wa gatanu yari fatikanije n'impunzi z'urwaruka mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe urwaruka ku isi ivyo birero bikaba vyabereye mu kigo c'impunzi citiriwe Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yarashitse aho ivyo birori vyabereye aratubwira uko impunzi z'abarundi n'abanyarwanda bahimbaje uyo munsi
ubona umurisho w'ingoma z'urubyiruko rw'abarundi bahungiye hano muri Uganda mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe urubyiruko ku isi hose ibyo birori byitabiriwe n'urubyiruko 100 ruva mu bihugu bisaga 10 byo ku mugabane wa Afurika bifite impunzi hano muri Uganda nabajije urubyiruko rw'abarundi uko rwakiriye uno munsi n'impamvu ari ngombwa kuwizihiza
Netwanizi Kimana Mamerto Olave turumva ko twisanze mu buzima bw'urundi rwaruka ariko uravye mu buzima tuba turimwo usanga umuntu umubwiye kwegerana mu munsi mukuru nk'uyu yaribaza inyungu niyihe ntabibone ariko twe turavuga ngo iyo rwaruka rugiye hamwe rushobora kusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bubake kandi rutegure kazoza rugiye hamwe
haricyo byajaga guhinduraho iyo uba uri mu gihugu cyawe mba muri mu gihugu mwizihiza uyu munsi muri mu gihugu cyanyu
biratandukanye cyane n'uyu munsi iyo turi hariya mu bihugu byacu iyo muhuye no gwaruka muratiyana ivyiyumviro ingene mushobora kwiyungunganya ingene mushobora gutegura kazoza kejo
uru rubyiruko rwongeye kunsobanura yuko kuba mu buhungiro bigiye kuzagira ingaruka buzima bwarwo bw'ejo hazaza cyane cyane ko nk'amahirwe yo gukomeza n'amashuri yagabanyutse
jewe banyita Nduwimana Olivier ndu Murundi
magize hano gihe
jewe maze imyaka 3 ndi ngaha mu Buganda jewe kuba ndi hano byarasubije ikintu kinini inyuma jewe ndi mu Burundi nagira mpeze kaminuza nari muri kaminuza y'u Burundi nari ngiye kuyirangiza mpeba amashure kubera imvo z'umutekano wanje icyo ni kintu cya mbere mu buzima ntirogereta n'ubu nticicuza
waba ufite amahirwe yuko umutekano ushobora kuzagaruka mu gihugu cyanyu mugataha cyangwa mwaragihebye
igihugu ntitwagihebye ni igihugu cyanje niho nataye uruzogi niko bavuga mu kirundi cyiza
isanganyamatsiko y'ibi birori byari urubyiruko kwitabira kubaka amahoro abateguye uyu munsi bahamagariye urubyiruko guharanira amahoro aho rutuye hose no mu bihugu rwaturutsemo kugira ngo ayo mahoro azashobore gusakara ku isi hose ariko bamwe bavuga ko icyo barangamiye cyane kuri ubu ari ukuronka amaramuko ibindi bikazaza nyuma.
Moto yacu tuvuga ngo my talents my capital. Iyo uhunze uva mu gihugu cyawe ntakazuhungana, nta mucyahuhungana, nta nzuhungana, nta ndyuhungana uretse ubuzima.
Ku rwego rw'isi yose hamwe na hano mu gihugu uyu munsi wijijwe mu cyumweru gishize, ariko impunzi nyinshi ntizashoboye kwitabira zishyigikiwe n'imiryango izifasha zahisemo kuwizihiza uno munsi. Ukurikije umuryango utabara impunzi HCR Uganda ubicumbikiye impunzi zisaga imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana atandatu, abaturuka muri Sudani y'Epfo akaba basaga imiliyoni imwe, abasigaye akaba barimo hafi ibihumbi amagana abiri na makumyabiri baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihumbi mirongo ine na bitanu kuva mu Burundi, hamwe na cumi na birindwi kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Akaba ari ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu. Mwakoze nshuti bakunze mwatwumviriza, imbere ko duhana gahindukira tubatumire nko mu kiganiro muri isanga muzakurikirana igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Innocent Kimenyi Diane na Hazuma ari kumwe, tubifurije kugira indwi nziza mu banyu no mu vyanyu. Na hejo nkaho twatanguriye.